Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika itsamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu ikaze makuru kuri no mugoroba mu giye gushikirizwa na Diane Nina haje ndi muri studio ya gatanu. Rwanda rwatangaje ko rwatewe n'ikiza c'indwara y'ibihara y'inkende aba mu karere ka Rubavu basaba ko leta ishiraho ingamba zo kubakingira.
Gushaka ingamba nyine bakazifata niba twajya dukaraba imiti cyatwa nkuko twabayeho muri COVID nyine dukaraba imiti twambara ubupfukamunwa akareba ingamba twakurikiza zatuma tukirinda.
Aba ni bamwe mu banyagihugu wo mu karere ka Rubavu gahana umupaka na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu Burundi imwe mu migambwe yemeza ko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ari wo wiganziye umurwi ujeje gutegura amatora ku rwego rw'intara CEPI umurwi ujeje gutegura amatora ku rwego rw'igihugu CENI urabihakana. Umugambwe ANC umaze imyaka igera kuri 30 ku butegetsi bwa Afrika y'Epfo wirukanye Jacob Zuma yahoze ari president w'ico gihugu n'umwe mu nararibonye z'uwo mugambwe. Na muri Amerika Joe Biden asigaje ikiringo kiri munsi y'umwaka mu mwanya wa president ariko yotse gituta abashinga amateka basaba kwemeza amategeko agabanya ubudahangarwa rw'aba president. Ibyo ni duhano makuru yose duce ku masonga ni mukanyi sasa. Nongere ndabahe ikaze nchuti bakunzi b'ijwi rya Amerika ndanabashimira ko mwahisemo kumviriza ijwi rya Amerika mu yandi maradiyo yose. Amakuru yacu tuyahere ku mugabane wa Afrika muri Afrika y'Epfo aho umugambwe uri ku butegetsi muri ico gihugu ANC wirukanye Jacob Zuma yahoze ari president n'inararibonye yaho ni nyuma yuko ashizeho umugambwe mushasha wahiganywe matora aheruka kuba muri ico gihugu. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Umugambwe wa Jacob Zuma mkonto wesizwe uzwi kandi ku izina rya MK waronse hafi ibice 15% kw'ijana by'amajwi matora aherutse kuba uzubwa gatatu mu migambwe ikomeye cyane muri Afrika y'Epfo byatumye umugambwe ANC utakaza ibibanza byinshi wari ufise mu nama nshinga mateka mu bwabaye ubwa mbere kuvushitse ku butegetsi mu mwaka w'1994. Kubijo kihe umugambwe ANC warashizeho leta y'ubumwe hamwe n'iyindi migambwe itari mike harimo umugambwe ukomeye utavuga rumwe nawo Democratic Alliance naho Jacob Zuma yashinze umugambwe wiwe mushasha utavuga rumwe na leta MK yagumye asaba kuguma ari umunywanyi w'umugwi ANC. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe ANC Fikile Mbalula yatangaje ko umugambwe wiwe wasanze Zuma yarageramiye inyungu zawo mu gushinga umugambwe bihiganwa muri iki gihe ofisi y'ibanza 85 mu nama nshinga amateka muri Afrika y'Epfo. Mbalula yavuze ko inyifato ya Zuma iciye kubiri n'amategeko agenga umugambwe ANC.
Tukiri ku mugabane wa Afrika muri Ethiopia abantu 19 mu mpera z'inondwi barahitanywe n'isanganya y'ubwato mu karere ka Amhara gasinzikaje n'intambara. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Orian itangishaka.
Ikinyamakuru cha leta ya Ethiopia gitangaza ko iryo sanganya ryabaye ku munsi wa gatandatu w'indwi turangije abantu 226 bariko baja ku maziko. Abajeje gutabara imbabare bariko bagerageza kurondera ibiziga by'abaguye muri iryo sanganya. Icyo kinyamakuru cha leta kivuga ko hamaze gutogwa ibiziga by'abantu babiri gusa. Gushika kuri uno munsi wa mbere abategetsi ba leta ntibari bwashime kugira icyo bashikirije. Ubwo ruzi rwatekeze ni inzira kenshi ingenzi zitagira impapuro zibaranga zicamwo hamwe n'abantu bahaca bahunze intambara muri Ethiopia iri kibera mu karere ka Amhara no hakurya yaho muri Tigreya. Igihe intambara yari ikomeye muri Ethiopia impunzi ibihumbi n'ibihumbi by'abanyetiyopiya zarakoresheje ubwo ruzi zigana igihugu cya Sudani. Icyo gihe kandi ubwato butari buke bwaribiye kenshi igihe ubucuruzi bwa kiremwa muntu bwakorwa mu kujyana abimukira mu kigobe cya Aden mu gihe baba bariko bagana mu bihugu byo mu buseruko bwo hagati y'isi no ku mugabane wa Buraya.
Ijwi rya Amerika ku yindi migabane atari Afrika. Umushikiranganje wa mbere w'Ubutaliyano Kuruno wa mbere yatangaje ko Ubushinwa bufise uruhara rukomeye mu guhwamika imishamirano mu makungu. Yabivuze igihe yabonana na President w'Ubushinwa Xi Jinping, abivuga bihereye ku Kiga Fidel Nyongabo.
Giorgia Meloni ari mu Bushinwa mu rugendo rw'iwe rwa mbere muri cyo gihugu kuvashitse ku butegetsi haraheze hafi imyaka ibiri. Yemeye gusubira kunagura imigenderanire n'Ubushinwa yatosekaye mu mpera z'umwaka urangiye. Meloni yavuze ko umutekano uteye uruhungabana kurushiriza amakungu. Yatangaje ko yiyumvira ko Ubushinwa bufise uruhara rukomeye cyane mu gutorera inyishu ku guhungabana k'umutekano ku isi. Ku bwiwe, Ubushinwa n'Ubutaliyano bitegerezwa kwiyumvira biri hamwe ukwene bidotuma amahoro n'umutekano vyubahirizwa kurushiriza amakungu. Perezida w'Ubushinwa ku ruhande rw'iwe yahayagize imigenderanire ya kivandimwe imaze igihe kirekire hagati y'igihugu ciwe n'Ubutaliyano. Perezida Xi Jinping yavuze ko impande zompe zishyira imbere ukwihanganirana no kubahana mu gihe ziba ziriko zifata inzira yazo mu bijyanye n'iterambere. Mu biganiro yagiranye n'umushikiranganji wa mbere w'Ubutaliyano, umushikiranganji wa mbere w'Ubushinwa Li Qiang yatangaje ko igihugu ciwe cifuza gukomeza kurushiriza imigenderanire yacu n'Ubutaliyano.
Fidel Nyongabo urakoze. Muri Venezuela, President Nicolas Maduro yemeza ko yatsindiye iyindi manda y'umukuru w'igihugu abatavuga rumwe n'ubutegetsi bananye bavuga ko aribo batsindiye amatora. Oriane Tangicaka.
Ibiro bijejwe amatora byashize habona ibyavuye mu matora inyuma y'amasaha atandatu ibiro bitandukanye byo gutoreramwo bimaze kugara. Baciye batangaza ko Maduro yaronse ibice 51%, uwo bahiganywe Edmundo Gonzalez akaba yaronse ibice bingana n'amajwi 48%. Muri ivyo biharuro ntibashikirije ivyavuye kuri buri biro vy'amatora. Avugisha abari baje kumushigikira mu ihuriro ryo kwiyamamaza ku munsi wa mbere, Maduro yabemereye amahoro n'umutekano. Maduro yaneguye imyidogo y'abanyamahanga avuga ko umugwi ujejwe gukurikirana amatora mu gihugu ciwe ukabusanzwe uyobowe n'abamushigikiye yuko wizewe kurusha imigwi yo mu bindi bihugu harimwo no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umwe mu bakandida batavuga rumwe na leta, Maria Corina Machado, ntiyemeye ivyavuye mu matora. Yemeza ko umukandida Gonzalez ariwe yatsinze amatora n'amajwi angana n'ibice 70%.
Oriana Itangishaka na Fidel Nyongabo barakoze kuri ayo makuru y'ijyanye no kwisi badutegure bakabaheje kudushikiriza. Ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasoma muce kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Mu kanya duca tuja mu bihugu bitandukanye vy'akarere ka Afrika y'Iburasirazuba. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga vya Afrika tuyahe binini vya Afrika tuyahebe mu Rwanda rutangaza ko rwatewe n'ikiza c'ibihara vy'inkende. Abanyarwanda bakora ubucuruzi hagati y'ico gihugu na Congo ivugwamo ibitigiri vyinshi vy'abandi iyo ngwara batewe impungenge n'uko atangamba zirashigwaho zo kwirinda ico kiza kivugwa no mu Burundi. Ibindi kuri no nkuru n'umumenyesha makuru Gloria Twishime.
Kuri uyu wa gatandatu nibwo ikigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC cyatangaje ko hadutse icyorezo. Iki kigo cyavuze ko abantu babiri cyagaragayeho bari bamaze iminsi bakorera ingendo mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye OMS rivuga ko abantu 29 bamaze kwandura iyo ndwara muri Congo kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize. Abagera ku 100,000 bamaze kwicwa n'iyo ndwara dukurikije imibare itangwa na OMS. Ku mpaka wa Congo n'u Rwanda mu karere ka Rubavu ahazwi kuri Petite Barriere, urujya n'uruza rurakomeje nk'ibisanzwe kuri uyu wa mbere. Bagera mu masaha ya saa tatu za mu gitondo nasanze nta ngamba zijyanye no kwirinda iki cyorezo zirakurikizwa nko gukaraba intoki n'izindi. Abaturage bakorera imirimo itandukanye irimo iy'ubucuruzi, ubwikorezi n'indi nta makuru bafite kuri iki cyorezo.
Ko cyumo ka kongera na nako mbese
nta cyane ari ni cyerete bora na gofite na bi n'abindi
na yo ashoboka nyine nimba ari cyorezo kikaba gihari urumva tujyeho buri munsi twagitaha na tutana bizi ahubwo nyine nk'ababimenye babasha kuba babizi babikangurira buri wese akabimenya.
Nubwo bigaragara ko nta makuru abaturage bafite kuri iki cyorezo, bifuza ko bagirwa inama mu buryo bwo kwitwara nk'abaturage bakuru ubucuruzi bwambukiranye imipaka.
Tugire inga bagigire n'inama baduhe n'ingamba zo kugira ute zo kukirinda
hari icyo basaba nyuma yo kumenya amakuru
ibyo ngibyo nge nago nabimenya koko ndi umuturage bisanzwe igihe barashyiriraho izindi ngamba nange ndubahiriza ingamba nk'uko bazisize mu gushaka ingamba nyine bakazifata niba twajya dukaraba imiti cyatwa nk'uko twabayeho muri covid nyine dukaraba imiti twambara ubupfukamunwa bakareba ingamba twakurikiza zatuma tukirinda
kuri iki kibazo ijwi rya Amerika yavuganye n'umuyobozi w'ibitaro bya Gisenyi muganga Tuganeze Oreste avuga ko kugeza ubu ku mipaka yombi ihuza igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu karere ka Rubavu hari gupimwa ibimenyetso bishobora kugaragaza ko umuntu yaba yanduye indwara nk'umuriro n'ibindi
aho dupima tukareba niba n'ibindi bimenyetso by'ibanze by'abafite umuntu ufite iyo ndwara rero ku mipaka yombi
gusa uyu muyobozi avuga ko bari mu nzego z'ubuvuzi bakiri guhabwa amahugurwa kugira ngo bazafashe abaturage kwirinda
kizakurikiraho ni uko tugenda gufatanya n'abajyanama b'ubuzima nabo bahabwa amakuru y'ibanze y'ibyo bakora n'uburyo bamenya umuntu ibimenyetso kubyo bamugeza kwa muganga mu bitaro no mu bigo nderabuzima ntabwo abaganga bahuguwe barimo banahabwa n'amahugurwa anyuranye kugira ngo bamenye igihe bakeka umurwayi ufite ikibazo icyo bakora
umuyobozi w'akarere ka Rubavu Murindwa Prosperi asaba abaturage cyane cyane abakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka kwirinda mu buryo bwose bushoboka kuko hari amahirwe menshi yo kuba abaturage bakanduzanya iki cyorezo
ibikorwa remezo bifasha abantu gukaraba intoki aho biri hose kuko turabifite henshi mu karere bikoreshwe umuntu wese ntakabibone ngo yumve ko hari umurimbo ahubwo ajye abikoresha kuko umuntu wasuhuje undi umuntu ugiye gusuhuza undi umuntu umaze gufata ku myambaro ye umuntu ugiye mu modoka burya na abafite imyanda yagiye mu kiganza cye ni byiza ko abantu bakoresha ibikorwa remezo kuko iyo bidakoreshejwe nibwo abantu bageraho bagatekereza ko ntacyo bimaze bigatangira kwangirika
abahanga mu by'ubuvuzi bavuga ko icyorezo cy'ubushita bw'inkende cyandura binyuze mu gukora ku muntu uyirwaye cyangwa amatembabuzi y'uyirwaye abafite ibyago byinshi byo kuyandura barimo abakora uburaya abaryamana bahuje ibitsina abakora kwa muganga n'abakora ingendo mu duce twagaragayemo iyi ndwara guhera mu mwaka w'2022 hirya no hino ku isi hamaze kugaragara abantu barenga 100,000 barwaye indwara y'ubushita bw'inkende mugabane wa Afurika niho maze kugaragaramo abarwayi benshi by'umwihariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uko bitangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS Gloria Tuyishime ijwi rya Amerika mu karere ka Rubavu
Gloria Tuyishime urakoze ndakongerere koko no mu bihugu bimaze kwinjiranwa n'ico kiza no Burundi burimwo umushikiranganje ajeje ivyamagara y'abantu mu gihugu c'u Burundi yabitangaje ku ndwi iheze amakuru yacu rero mu kanya turaca turabandaniza muri politike y'u Burundi ariko imbere yaho reka tugume mu Rwanda tubabwira ino nkuru y'umunezero ku mwigeme Imaniza bayo w'imyaka 27 Imaniza yabo yarayashoboye kubonana n'umuryango wiwe yaramaze imyaka 20 adakubita ijisho Imaniza bayo yahuye n'umuryango we biciye mu kiganiro gasaru kaburaga kiju rya Amerika umenyesha makuru Eric Bagirubusa bafatanije urugendo aja gusanga umuryango yari yarabuze
umwari Imaniza bayo w'imyaka 27 y'amavuko irwi rya Amerika yamuherekeje umugezi wabo ahageze yasanze ibintu byose byarahindutse nyuma y'imyaka 22 yarabuze twasanze inshuti n'abavandimwe bamutegereje muri santere ya Nyakabanda twakomereje iwabo mu mudugudu wa Kaganza akagari ka Rimbera mu murenge wa Boneza irutiro mu burengerazuba bw'u Rwanda akarere gakora ku kiyaga cya Kivu aho gihana imbibe na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tuhagira wari umunsi mukuru
kirarenze icyo numva natekereza ngiye kuvuga ndishimye cyane kuba mbonye umuryango wanjye abavandimwe kuba ndi kureba mama wanjye nari nzi ko ashaje ariko nabonye akiri inkumi nkanjye ahangaha byaraga kubi
abari bazi ko Imaniza bayo atakibaho kumubona kwabo batangiye kubifata nk'amabonekerwa Imaniza bayo w'imyaka 27 y'amavuko yabuze mu 2002 afite imyaka 6 yagiye atwawe n'undi mubyeyi witwa Mukaniyo Nzima amuherekeje i Kigali kuvugo Imaniza bayo yabayeho mu buzima butandukanye kugeza ubwo yajyanywe mu kigo cy'imfubyi cyabihaye Imana mu karere ka Muhanga ari Vera nta mabyariro n'umubyeyi w'imyaka 40
Tubonye Yesu wa kabiri n'ukuri kari twaramubuze uriya mwana wacu
bamenya amakuru yuko Christophe Hakizimana w'imyaka 57 ko ari musaza w'umugore Mukaniyo Nzima wari warajyanye Imaniza bayo akarinda sanuzimiye nawe amaranga mutima yari yose kwerekezaga kwivuko kwa maniza bayo
ntago twari tukimutekereza mu buzima bwacu mu bye none muramutuzaniye
mu nzira imaniza bayo yakunze kuririmbirwa kugera mu rugo tukigera mu rugo kwivuko imaniza bayo yarategerijwe n'imbaga Nyinumubyara ni Daforoza Mukantwari y'imyaka 67 bya Murenzi.
Mbese mbereze ku mutima wanjye kuntu hakeye. Imana yonyine gusa niyo ibizi kandi namwe mwenyine uko mbareba gutya mukamu munshyigirije mu munzaniye. Mbese ndikumva byinshi biri ku mutima wanjye nta nicyo navuga ndikumva ntavuga ngo sobanure menye nicyo navuga nicyo nareka.
Mu ruhame imbere y'imbaga Mukantwari yashimyijwe rya Amerika kubwo kubona umwana we.
Ariko nge nkaba mbashimye nk'abantu bize nk'abantu beretswe n'Imana ibintu mukoze
kuri uyu mukecuru kuba umwana we yarazi ko atakiriwe akamubona ari muzima yavutse bundi bushya
arazutse rwose ubu ni bwa vutse bwa mbere mbese niko nabivuga kubona umuntu uvuga ngo yarapfuye kandi ukabona bamubonye ntibitangaza
Madame Florence Nyirangeri ni imfura ya Mukantwari yakiranye urugwiro igishyika n'amarira y'ibyishimo bucura bwabo
Undashimira Imana cyane yasize afite umwana umwe w'umukobwa umbyaye abana atandatu.
Mu batega amatwi ikiganiro muri isanga mu gasaru kaburaga kabonetse harimo Bwana Cyprian Ndeze atuye mu marembo yo kwa Mukantwari ubyara Imana izabayo. Ingo zabo zitandukanywa n'akayira gato. Acyumva ko Imana izabayo yarangishaga umuryango we yahise atambika ajya kubibwira nyina. Ku munsi umwana yageze mu muryango nawe yatanze amashimwe
ngewe ijwi rya Amerika bazemera kumwumva n'ijwi rya Amerika bamaze kumva ko umuntu yabonye ababo mbashimiye ko bahise batugezaho uwo muntu batumubonye iyi saha bakabyihutisha tukaba tumubonye tukaba tubashimiye n'umuryango ungana gutya mu rukubibona umuryango uteranye ku ntungana ni ibyishimo birebire kandi byinshi kandi byiza kandi
mu bantu Imana izabayo yibukaga harimo Madame Jeannine Mukankubito mukeba wa nyina atuye haruguru yo kwa Imana izabayo
niba umuntu barakubwiye ngo yarapfuye iyi saha ukabumubonye n'amaguru abiri n'amaso uko yarara akabari kwa kiri ni ibintu bishimishije
ikijwi rya Amerika yabashije kumenya nuko mu karere ka Rutsiro hari abantu benshi baburanye n'ababo bakibashakisha biganjemo ababuriye mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe cy'ubuhungiro bwatiwe n'amateka ashariye u Rwanda rwaciyemo aho bagira ubusabe rya Amerika irutiro mu burengerazo wa Rwanda
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turizera ko ijwi rya Amerika yababereye igisubizo nk'uko vyabaye kuri uyu yaramaze imyaka 22 atabona umuryango wiwe ni nkuru iteri ibigumbagumba batari bake ukaba ufise ico uyivuga ko ja kuri Facebook yacu VOA radio yacu turayishira ko harimo n'amafoto hama nawe ugire ico uyivuga ko duce tubandaniriza rero mu Burundi habagize Imigwi ijeje gutegura amatora ku rwego rw'intara CEPI badahiye imbere ya Seni umurwi ujeje gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu Seni yatangaje ko abarahiye bazoca bashiraho abarongoye imirwi ijeje gutegura amatora ku rwego rw'amakomune CEPI nk'uko ikirangaminsi c'amatora n'amategeko agenga igenwa ry'iyo mirwi mu Burundi abiteganya mu gihe Seni itangaza ko abagize imirwi izotegura amatora ku rwego rw'intara bahurikiyemo abava mu migambwe itandukanye irimo itavuga rumwe na leta hamwe n'impande zindi zirimo amashami yigenga imwe mu migambwe iri ku rubuga ibiteri vyatsi imigambwe irimo nka SNL Frodebu CDP Codebu ANDE ntandohoka hanake n'iyindi bwa ko umugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi ari ufise abantu benshi muri CEPI iyo migambwe yemeza ko zimwe mu nani n'imigambwe biri muri CEPI bigendera mu kwaha kwa CNDD FDD gutyo kuvuga ko impande zose ziserukiwe ari uguhuma amasa makungu kubwiyo migambwe na cizere na gito cuka amatora azobamwo umuco hagataho Ekleziya Katolika mu Burundi ntiyigeze irungika abazoyiserukira mu mirwi igiye gutegura amatora yo muri ico gihugu azobanzirizwa mu mwaka uza wa 2025 naye abashinga amateka hamagakurikirwa muri 2027 nayo umukuru w'igihugu Ekleziya Katolika ntiyigeze ivuga ku mugaragaro igituma itifuje ko yohagararira ayo matora muri kahise yahora iba mu bayategura imaze igihe yumvikana ariko inebagura ubutegetsi bwo mu Burundi haba biciye mu makete isomera abakirisu bayegukira canke inyigisho zitangwa na bamwe mu bapatiri bayo begukira paruwasi atandukanye abagize umurwi utegura amatora ku rwego rw'intara mu Burundi barahiye uno munsi bazotangura amabanga yabo igenekerezo rya mbere ukwezi kwa munani uno mwaka bitandukanye n'imyaka yaheze amatora yimirije azokwisunga itegeko rishasha rigena intara z'u Burundi mu gihe abahora bategura amatora bayategura mu ntara 18 ubazo yategurira muri zitanu kuko Burundi bwagabanije intara zibugize ku rwego rwo hasi azotegurirwa 42 asigaye agize u Burundi mu gihe yahora ategurirwa mu 119 mu mazone ni 447 imitumba n'uducimbiri canke amakartier ni 336. Tukiri mu Burundi kandi amenyesha makuru muri ico gihugu batangaza ko bahohoterwa n'abajeje intwaro n'umutekano ababarizwa mu munyororo kugenda usaha ni batatu ibindi kuri no nkuru ijwi ry'Amerika yateguye kwa kunzi bayo mu Burundi mu isomerwa na Thierry Ndayishimiye ikigari mu Rwanda.
Bamwe mu banyagihugu bo kumugwa mukuru wa politiki Gitega bariyamiriza ingene muri no misi mu bajeje intwaro n'umutekano bahonyanga gateka k'abamenyesha makuru inyuma y'ikubagurwa ry'umumenyesha makuru Jean Noel Manirakiza w'ikinyamakuru Iwacu ryakozwe n'utwari igipolisi mu ntara ya Gitega ku igenekerezo rya 23 ukwezi kwa gatanu n'umwaka hamwe na Gerard Nibigira wa radio televiziyo Isanganiro nawe yakubaguwe n'utwara igipolisi muri komine Gitega ku igenekerezo ya 30 ukwezi kwa gatandatu n'umwaka ababa kumugwa mukuru wa politike basaba ko bamenyesha makuru bo kubahirizwa mu kazi kabo ka misi yose.
Ubundi abamenyesha makuru n'abantu ba mbere bashikira abanyagihugu aho batoshitse nta kuntu rero bari bakwiye gukubagurwa
nuko leta yogarukira abamenyesha makuru akaraba abajejwe umutekano bakubagura bakabihagarika
n'ara bantu mutegezwe kubahirizwa kwe kuko mwe mutari ho ibintu byomera nabi mu gihugu kabisa ko nimwege ducisha ko ivyumviye
nimba umuntu arondeye amakuru hanyuma akayatanga nibayo bamureka mwubahirize
abarongoye ibinyamakuru na maradio mu Burundi nabo nyine baratangazwa niyo ngendo yo kubuza abamenyesha makuru gukora akazi kabo yadutse muri kino gihe u Burundi bugana ku matora yo mu 2025. Jean Claude Kavumbagu arongoye ikinyamakuru Net Press numwe muri abo bayobozi
tumvire ngira kubera amatora yegereje abamenyesha makuru ubunye barabangamye cyane muribuka mu bamenyesha makuru yagonze kunyurutswa gahanye gucungura hari abamenyesha makuru umwe w'isanganiro igitega n'ubundi aki gora gutswa kandi n'ibyo ntibitomoye neza hariho akubaguwe n'umukomiseri hari igitega mu bumenyesha makuru n'ikinyamakuru jimbiye nawe yemeye arafunzwe iminsi ngahe urabona yuko abantu bari kugira ibintu byo gutera ubwoba abamenyesha makuru.
Abanyepolitike batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi biyamiriza iyo ngendo ya bamwe mu bajeje intwaro n'umutekano yo gutera ubwoba abamenyesha makuru. Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe Iprona akabona ko iyo ngendo ari iyo kubuza ubwigenge bwo kumenyesha makuru.
Twebwe rero umugambwe w'abadasigana ubwa mbere uko no kubuza ubwigenge bw'abamenyesha makuru nico gituma dusaba inzego zibiraba ubushikiranganje bw'umutekano cyane cyane n'intwaro hagati mu gihugu ko iyo ngendo mu gihe imirije amatora itegerezwa kugabanuka ejo abanyapolitiki bashobora kugira ibibazo twitura amaradiyo iradiyo bakayibuza n'icari gihe rero cyo gusubira yuko amaradiyo mu Burundi byumvikana ko yasubiye kugira ibibazo.
Abenshi mu bamenyesha makuru bo mu Burundi bagira ko bari ko bakurikiranira hafi urudandazwa rw'igitoro muri no misi gikenye ku butaka bw'u Burundi. Gabriel Rufyira arongoye Shamu urikomererwa nyigiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta akavuga ko abo bamenyesha makuru bazira gushaka kwerekana ibitagenda neza atangirwa igitoro
kubera usanga bikogwa n'abo bari mu gipolisi abari mu ntwaro usanga abo bantu mengo bakore gukora mu makosa yose murumva neza yuko ibi bintu by'ibitoro birimo ibibazo byinshi cyane kuburyo n'abamenyesha makuru bacha baje mu kagira ingorane kubera ko baratohoza ayo makosa arimo. Turasavye rero ugwego sense ruvuge rusohora itangazo ruvugira abamenyesha makuru kuko ndugo ruhagarariye abamenyesha makuru hamwe n'abamenyesha makuru.
Abamenyesha makuru bapfunzwe muri kino gihe bazira gukora umwuga wabo ni Florence Irangabiye yahagaritswe mu kwezi kwa gatanu umwaka w'ejo 2023. Kenny Claude Nduwimana yahagaritswe mu kwezi kwa 10 mu mwaka w'ejo 2023 hamwe na Sandra Muhoza yahagaritswe ku gerekerezo rya 13 ukwezi kwa 4 umwaka w'2024. Mu byaha bagirizwa bose uko batatu harimo guhungabanya umutekano w'igihugu abunganira abo bamenyesha makuru bose uko ari batatu bavuga ko bari kubazira ubusa bagasaba ko borekugwa kuko ibyo bagirizwa ari remenanya kuri ico kibazo cyohoterwa hamwe n'ifungwa bikorerwa abamenyesha makuru bo mu Burundi abarongoye ugwego SNC rutungura ibimenyesha makuru naco bashimye kubibwira ko abakunzi b'ijwi rya Amerika mu butumwa bwabo mu nama n'ibiganiro bitandukanye basaba gusa abamenyesha makuru gukora bisunga amategeko agenga umwuga wabo.
Tiriva ndayishimi urakoze kudusomera iyo nkuru y'ijwi rya Amerika twateguye duce ku bakunzi bacu mu Burundi gusa ndagukosorere gato aho rurimi rwa kunyereranye mamenyesha abakuru bapfunzwe harimo Floriane Irangabiye si Florence Irangabiye muradutunga rero ko ururimi rwa nyereranye gato mugenzi wacu ni Floriane Irangabiye ari mu bapfunzwe si Florence Irangabiye. Mukanya rero turahana gahindukira ariko imbere yaho hari inkuru nane abemere tugitangura no makuru ya ha muri leta zunze ubumwe za Amerika. President Joe Biden yatangaje umugambi w'impinduka muri sentare nkuru ya Amerika ku rwego rw'igihugu. Muri umugambi Joe Biden asaba inama nshinga mateka gushiraho manda ntarengwa na karangamutima ku bacamanza icenda byo sentare. Temisokle Mutijima aratugezaho ibindi kuri no nkuru y'ijwi rya Amerika yashize mu Kinyarwanda yivanye mu Cyongereza.
Perezida Biden arimo kandi gushyira igitutu ku badepite ngo batore bemeze impinduka mu itegeko nshinga zizagabanya ubudahangarwa bwa perezida. Perezidansi ya Amerika yasobanuye byimbitse imiterere y'uyu mugambi wa Biden. Icyakora birasa nk'aho ufite amahirwe make yo kwemezwa n'inteko igabanyije mu buryo bwenda kungana hagati y'amashyaka yombi. Ni mu gihe yaburi iminsi 99 ngo umunsi w'itora ugere. Kuwa gatatu w'icyumweru gishize ubwo yatangazaga ko yikuye mu guhatanira manda ya kabiri, perezida yagarutse kuri uyu mugambi nka kimwe mu byo agiye gushyiramo ingufu mu minsi asigaje ku butegetsi. Umukuru wa Amerika aha yagize ati:
mu mezi atandatu ari imbere nzibanda ku gukora akazi kanjye nka perezida. Ibyo bivuze ko nzakomeza kumanura ibiciro ku miryango y'amikoro make, kuzamura ubukungu bwacu. Nzakomeza kurinda ubwisanzure bwite n'uburenganzira mboneragihugu byacu, kuva ku burenganzira bwo gutura kugeza kubwo guhitamo. Nzakomeza kandi kwamagana urwango n'ubuhezanguni no kugaragaza ko nta mwanya imvururu zishingiye kuri politiki cyangwa se izo arizo zose zifite muri Amerika. Ngiye kandi guhamagarira ko haba amavugurura mu rukiko rw'ikirenga kubera ko ari ingenzi kuri demokarasi yacu ayo mavugurura mu rukiko rw'ikirenga.
Byitezwe kandi ko kuri uyu wa mbere Perezida Biden avuga birambuye kuri uyu mugambi mu ijambo aza kuvugira ku ngoro ndangamurage yitiriwe Perezida Lyndon B. Johnson mu mujyi wa Austin muri leta ya Texas. Ni mu rwego rwo kwizihiza imyaka 60 ishize muri Amerika hagiyeho itegeko ryerekeye uburenganzira mboneragihugu. Icyakora abademokrate biteze ko nubwo utakwemezwa n'inteko uyu mugambi uzafasha mu kureshya abatora mu gihe banzura ku mahitamo yabo mu itora w'abakandida begeranye cyane mu majwi. Uzaserukira ishyaka ry'abademokrate Vice Perezida Kamala Harris yashatse kwigaragaza nk'amahitamo ya mbere kuruta uwahoze ari Perezida Donald Trump mu cyo yise amahitamo hagati y'ubwisanzure n'akaduruvayo. Ibiro by'umukuru w'igihugu birashaka kuririra ku burakari bugenda bwiyongera mu bademokrate ku bijyanye n'imikorere y'urukiko rw'ikirenga ruri mu bwiganze bw'abatsimbaraye ku bya kera. Ubwo burakari bushingiye ku kuba rwarakuyeho uburenganzira ku gukuramo inda. Perezida Biden arasaba ko ibyo gushyiraho abacamanza bakamara igihe cy'ubuzima bwabo bwose muri uru rukiko bihagarara. Avuga ko inteko nshingamategeko ikwiye gutora yemeza itegeko rishyiraho uburyo bushya bw'igenwa ry'abacamanza b'urukiko rw'ikirenga. Uyu mushinga w'itegeko uteganya ko perezida uriho yazajya agena umucamanza umwe buri myaka ibiri, uwo nawe akamara imyaka 18 mu nshingano z'urukiko. Ku bwa perezida Biden, manda ntarengwa z'abacamanza zafasha ko haba impinduka mu bagize urukiko bikanongeraho igipimo ngenderwaho mu kubatoranya. Ikindi umukuru wa Amerika ashaka ni uko inteko yakwemeza itegeko rishyiraho amahame ngengamyitwarire y'abacamanza b'urukiko rw'ikirenga. Aya akaba yajya basaba kugaragaza impano bahawe no kwirinda kujya mu bikorwa rusange bya politiki. Ikindi ayo mahama asaba ni ukwiheza mu manza bo cyangwa abo bashakanye bafitemo inyungu. Perezida Biden aranasaba inteko nshingamategeko gutora yemeza amavugurura mu itegeko nshinga yakuraho icyemezo urukiko rw'ikirenga ruheruka gufata ku byerekeranye n'ubudahangarwa, aho rwanzuye ko abahoze ari abakuru b'igihugu bafite ubudahangarwa bwagutse bwo kuba bataburanishwa. Iki cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga cyongereye itinzwa ry'urubanza rwaregwagamo Trump i Washington ku birego by'umugambi wo kuburizamo itsindwa rye mu matora ya 2020. Ibyo bikaba byarahise bivanaho kuba uyu wahoze ari perezida wa Amerika yaburanishwa mbere y'amatora yo mu kwa 11. Inshuro ya nyuma inteko nshingamategeko iheruka kwemeza ivugurura mu itegeko nshinga hari mu myaka 32 ishize. Ivugurura rya 27 mu itegeko nshinga ryemejwe mu 1992.
Temitsokre Mutijima, urakoze inkuru yawe twiciri hagati, ariko turaza kwigaruka ku makuru yacu mu gitondo. Tubararikira inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika kuza kwitega abiri. Nino ngaha makuru yacu aciye agarukira kuri micro. Mari kumwe na Diane Ninahaje mu hinga bw'ivyuma, Shimye Nadia Taha na ingenieur bari kumwe. Edil Rwema yaraduhagarikiye ekipe y'uno mugoroba. Twemi tuyikurije ijoro ryiza mu banyi no mu vyanyu. Murarahagiye ntataryana, hararumwaza.